Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukamusi basubiza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Uretse iyi virusi ya korona ikomeje kugariza isi, abakongomani bo mu bwoko bw'abatwa batuye Kamanyora muri teritwari ya Warungu, intara ya Kivu y'Epfo, banafite ikibazo gikomeye cyo kubona amafaranga yo kwivuza.
Amafaranga banciye ntayo ngomba kubona, banciye idorari 120. Nkanjye w'umutwa ndazikura, ntishoboye. Nta nkoko mfite mu nzu ngo nakafata nkakagurisha, nta ni dende, ndabigenza gute.
Uwo ni Nyiransabimana Tereza, afite umukobwa wabyariye ku bitaro bya Saint Joseph Kamanyora, abanje kubagwa. Avuga ko fagitire bamuhaye nta mikoro afite yo kuyishyura. Ishami rya ONU ryita ku buzima bw'umuntu rivuga ko umuntu umwe ku ijana mu batuye isi ashobora kuba yaranduye virusi ya korona. Ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya hamwe n'ibindi birenga icumi byagiye hamwe bisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'Uburayi guhagarika gufatira ibihano ibindi bihugu. Bivuga ko ibihano binaniza urugamba amahanga arimo mu kurwanya COVID-19. Perezida wa guverinoma y'inzibacyuho muri Mali, Bandao, yaraye agennye 25 bagize leta, aho abasirikare bahawe ministeri zikomeye. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Perezida Donald Trump yaratahutse mu ngoro ya White House ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere, avuye mu bitaro inyuma y'iminsi ine atwaweyo kuvurwa COVID-19. Agishika yaciye akura agapfukamunwa kandi yemeza ko agiye gusubira vuba mu myiyamamazo. Imbere yaho Perezida Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter ko Abanyamerika bamaze gutakaza hafi abantu 210,000 kubera umugera wa corona, ariko ko ataco bakwiye gutinya bagumize umutima munda mu gihe atakwezi gusigaye ngo itariki y'amatora ya gatatu kwezi kw'11 igere. Ibiharuro byerekana ko Trump azi inyuma y'umudemokrate Joe Biden bazohiganwa, kandi ijanwa giwe mu bitaro naryo nyene rizotuma bizomugora gusubira aho yarageze mu majwi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umuganga amukurikirana Sean Conley yavuze ko Trump atahutse ariko ko hagisigaye indwi kugira azakire neza burundu. Tukivuga kuri COVID, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko umuntu umwe ku ijana kubaba ku isi ashobora kuba yaranduye umugera wa corona. Umukuru w'igisata kijejwe ibikorwa byo gutabara muri OMS, Michael Ryan, yavuze ejo kuwa mbere ko iryo shyirahamwe rigereranya neza ko 10% by'ababa ku isi bashobora kuba baranduye. Icyo kigereranyo cya OMS gisigura ko ho bamaze kwandura abantu bangana 760,000, byerekana ko abanduye barenga 20% ku biharuro bimaze gushyirwa ahabona. Ibiharuro byashyikirijwe na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika byari birenze 35,000,000 ejo kuwa mbere, inyuma y'indwi ab'uwo mugera umaze guhitana ku isi barenze 1,000,000. Ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya hamwe n'ibindi birenga 10 byaragiye hamwe bisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya guhagarika ingendo yo gufatira ibihano ibindi bihugu. Ibyo bihugu bivuga ko ibyo bihano bituma kigora amakungu arimwo ko kurwanya COVID-19 kananigwa. Mu rwandiko rwasomwe n'intumwa y'Ubushinwa Zhang Jun muri ONU, ibyo bihugu byagiriza Amerika guhungabanya agateka ka muntu, kuvangura hisunzwe urukoba hamwe no kugumiza ibihugu mu bukene iyo bifatiwe ibihano. Ubwo rwandiko rwasinywe n'Ubushinwa, Uburusiya, Korea ya Ruguru, Irani, Nicaragua, Venezuela hamwe n'ibindi bihugu Amerika yafatiye ibihano. Rwahawe komite ya ONU ikurikirana ibijyanye n'agateka ka muntu no gutanga imfashanyo. Mu myaka ine iheze, Amerika hamwe n'Ubumwe bwa Buraya byarongereje umurindi mu gukoresha ibihano bahana ibihugu byitwaye nabi. Perezida wa Mali w'ifata kibanza Bandawe yaragenye 25 bagize leta ejo ku munsi wa mbere aho abasirikare bahawe ubushikiranganji bukomakomeye. Itegeko rya perezida ryasomwe ejo ku wa mbere ryerekanye ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ubw'umutekano ubw'intwaro mu gihugu hagati n'ubwo kunywanisha abanyagihugu bwahawe abakoloneli b'abasirikare. Inyuma y'akagwi k'abasirikare kerekaniye ko kagenzura ubutegetsi inyuma ya kudeta yo ku 18 ukwezi k'8 ikibazo cabaye hagati y'abasirikare n'ibihugu bibanye byo muri CDAO kwari ukumenya nimba leta mfata kibanza izohabwa abasivile izorongorwa n'abasirikare. Ariko mu gihe ibibanza bikomeye byagiye ku basirikare, abasivile nabo nyene barahawe bimwe mu bibanza bikomeye harimo n'ubushikiranganji k'ubutungane bwahawe ahoze ari umushikiriza manza mukuru Mohamed Sido Diko. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko igitero cy'umwiyahuzi kuri buramatari cishe abantu hafi 8 ejo ku munsi wa mbere. Abantu 28 barakomeretse igihe umwiyahuzi yinjiza imodoka yiwe yuzuye ibisasu mu yindi miduga harimwo yarimwo Ramatura Yarmari buramatari w'intara ya Lagman mu buseruko bw'igihugu. Nta muhari witiriye iki gitero cy'i Lagman, ariko abatalibani bafiseyo abarwanyi kandi bakunze kugaba ibitero nk'ibyo.
Arindi urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti wanyi hinda dizu di Amerika ivugi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kumvikana kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ivugi Amerika mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ho mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abunganira Felicien Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside mu Rwanda basabye umucamanza mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ko umukiriya wabo atakoherezwa Arusha mu gihugu cya Tanzania ahubwo yaburanishirizwa Irahe mu Buholandi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Kavye Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryashyizeho habona n'abunganira mu by'amategeko umunyarwanda Felicien Kabuga rivuga ko uyafatwa mu batanze uburyo bwose bwakoreshejwe mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda amagara mu kitse gutyo ko atashobora kuja kuburanira Arusha muri Tanzania ahari sentare ya Woni yasubiriye TPR ariyo sentare yahoze icira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda basaba ko yorungikwa Irahe mu Buholande. Sentare gatambura manza yipari mu Bufaransa giheruka kwemeza ko uyu mutama w'imyaka iri hagati ya 84 na 86 arungikirwa sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR ubu igisata cyayisubiriye kikaba kiri Arusha muri Tanzania ahahoze hakorera TPR nyene. Yamara mu itangazo ry'abunganira Kabuga barimo Maître Emmanuel Artit yagenywe na sentare ya Arusha itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi kugira ngo afashe Kabuga bobo babona ko uwo baburanira atashobora gushika Arusha kuburanirayo. Mu mpamvu yatanze harimo nko kuba ubuzima bwiwe budahagaze neza ndetse n'uko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashyizweho zo kwirindikiriza cy'umugera wa corona gutyo ko byo bangamira ubuzima bw'uyu musaza asanzwe anafise ibibazo by'indwara zitandukanye nk'uko yabibwiye sentare y'Ipari mu Bufaransa. Abo banyamategeko bavuga ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira cyane byose bikiyongera ku busaza afise. Ikindi kandi yavuze ko kumujana yarusha ari kurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe kandi azemerewe. Iyo tangazo ryongera riti Kabuga afite uburenganzira bwa mbere cyane cyane bwerekeye ubuzima bwiwe busanzwe ndetse n'uburyo isi ikeneye kwirinda no kugira isuku bijanye n'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Abamwunganira bongera bati kumurungika ilahe nivyo byo kubahiriza uburenganzira bwa Felice Kabuga kandi ntihagire n'impungenge tugira ko butazo kubahirizwa. Abo bamwunganira bavuga kandi ko adashobora kugira urugendo rurerure kugera iyarusha kubera ubusaza n'indwara zikomeye afise. Bavuga kandi ko iyo ngingo yonafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ati kumurungika ilahe nta ngaruka bizogira ku byerekeye ingene urubanza ruzoburanishwa. Umucamanza Carmel Agius atwara MICT ariko rwego rwasubiriye TPR ruri Arusha muri Tanzania yemeje ko bamaze guhabwa ivyo vyifuzo vy'abunganira Kabuga kandi ko bazogira ico babishikirije ko hanyuma ico bikoze iyo sentare yaratanguye imyiteguro kugira mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Haheruka gushigwaho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimwo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Kabuga niyarungikwa iyarusha azosangayo abandi bahoze ari abashikiranganji canke bakuru mu gisirikare ca kera bagirizwa ivyaha nk'ivyiwe. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri iyarusha kuko ibihugu vya Buraya birimwe imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanka gusubira mu gihugu cabo c'u Rwanda. Abo bagera ku 10 ubu batunzwe na ONU iyarusha. Felicien Kabuga yatawe muri yo mitarike 16 z'ukwezi kwa gatanu guheze mu nkengero z'igisagara ca Paris umugwa mukuru w'Ubufaransa inyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze arondegwa. Yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorerwa Abatutsi mu Rwanda muri 1994 gusa wewe n'abamwunganira barabihakana. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
U Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gufatanyiriza hamwe kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo iy'Abarundi ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Byemeranijwe inyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yagiriye mu Burundi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Birikaneza.
Umushikiranganji w'imigenderanire ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye abari mu nama i Bujumbura ko igihugu ciwe kitazigera kibera intamba mu Burundi kandi ko kitazigera cemera guha indaro imihari y'inyeshyamba ihungabanya umutekano w'ico gihugu kibanye. Yibukije ko hari inzego ibisata n'amahuriro hagati y'ibihugu bibiri hamwe n'ibindi bihuriramo n'izo mu karere ariko ko hakenewe yuko binagurwa n'ubukomezwa kurusha ku bw'inyungu z'u Burundi na Kongo hatibagiwe akarere kose. Yamenyesheje ko adakekeranya ko Burundi burarusha ingana bwo nyene n'imigwi ihungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo. Marie Tumba Nzeza yemeje ko imigenderanire y'u Burundi n'igihugu ciwe yatosekaye bitumwe n'ukwikekana. Uku niko yijeje Abarundi.
Ces dernières années, les relations entre nos deux pays ont souvent été mises à rude épreuve par des forces négatives qui profitent.
Muri imyaka ishize, imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yarahungabanye kubera imigwi y'inyeshyamba yikitse inyuma y'akajagari ko ku mipaka yacu mu guteza umutekano muke n'amabatandukanye ku butaka bw'ibihugu byombi bibiri. Ibi byatumye haba ingendo y'ukwikekana no kutizerana aho kugira imigenderanire myiza ishitsa kwirangurwa ry'imigambi rusange n'umubano mwiza kubw'ineza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu babyo. Ngirindabizeze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ikirimbiro ry'imigwi y'abavukagihugu n'abanyamahanga mu buseruko bwayo itazigera iba ubwihisho canke ngo ihe indaro imigwi na cane cane y'Abarundi.
Ne saurait servir de base arrière ni de sanctuaire à ces forces négatives, notamment à celles d'origine burundaise.
Imwe muri iyo migwi y'Abarundi mu seruko bwa Kongo cane cane mu ntara y'Ikivumbanuko ni FNL twarwa na General Aloys Nzabantema hamwe na Rose Tabara yitirirwa mu banyepolitike bagwanya leta y'u Burundi Alexis Nduhije atwara umugambi wa MSD ubu akaba yahungiye mu mahanga nk'uko abategetsi b'u Burundi babishize mu birego n'inyandiko akatari gake. Bongera berekana abantu biyemerera ko bahoze muri uwo mugwi kandi ko ari we shebuja wabo. Uwo mugwi wa nyuma umaze iminsi wemanga ibitero vyakozwe hatari hake ku butaka bw'u Burundi. Albert Shingiro umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu aje kwakira umutumire wiwe yavuze kwize bumvikanye ko ari ngirakamaro rwose
mu bintu bikuru bikuru rero twaganiye cyane cyane ibiraba amahoro n'umutekano ku mbibe dusangiye n'ico gihugu cyo kintu n'ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose kwa bibiri dukeneye ko biba mu mahoro ntangere ku buryo ijya migwi ihungabanye umutekano mu bihugu byacu hirya no hino cyane cyane ku mpaka wa Kongo iyo migwi yose tubwiriza kuyirandurana n'imizi ku buryo iyo migwi itazosubira kuvugwa mu mezi no mu myaka iri imbere hanyuma ikindi gikuru twavuga ni uko tubwirizwa kandi guteza imbere ibintu bijanje n'udandazwa hagati y'ihugu byacu murazi yuko igihugu cya Kongo gifise abanyagihugu benshi dushobora gushorayo ibintu hamwe nabo n'inyene bagashaka gushora ibintu mu Burundi icyo rero kintu twabyumvikanye yuko tubwiza gukora tugakurana ingufu
urugendo mushikanganje yaje rw'imigendane ya Kongo n'andi makungu arugize mu gihe mu kwezi guheze hasibijwe inshuro zibiri zose inama yari guhuza abakuru b'ihugu bya Kongo u Burundi u Rwanda Uganda hamwe na Angola Inama yitekanijwe kubera Goma ku mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Muri inama hari kuvugirwamo ingene hotozwa imigwi y'abanyekongo n'abanyamahanga ihungabanya umutekano muri ico gihugu hamwe no mu bihugu bibanyi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Twerekeze noneho muri Kongo aho abakongomani bo mu bwoko bw'abatwa batuye Kamanyora muri teritwari ya Warungu intara ya Kivu y'Epfo bafite ikibazo gikomeye cyo kubona amafaranga yo kwivuza. Iyo bahuze ayo kwishyura ibitaro bibategeka guhinga imirima kugira ngo babone uko basohoka. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira afite inkuru irambuye.
Ugeza Kamanyola imwe mu miryango y'abatwaye irenga 140 ihatuye igutura ibibazo byinshi birimo n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko amikoro yabo basangwa butaka atabemerera kwishyura fagitire babahawe iyo bivurije ku bitaro bya Saint Joseph biri Kamanyola. Nyiransabimana Teresa afite umukobwa wabyariye ku bitaro bikuru bya Saint Joseph Kamanyola abanje kubagwa avuga yuko fagitire bamuhaye ntamikoro afite kuyishyura.
Dore nk'ubu ngumva icyo umwana bokereye. Uwo mwana na kandi ni inda ya mbere. Umwana icyo nagezeyo kugira ugere nk'umuzazari ni shida. Mpaka ngo ntanga amafaranga aguze nk'ihene kiriye. Ayo mafaranga ndayakura he. Ndababwira ko cyane none ntabwo mwansayidi yako mubona njye ndi umuntu ndishoboye. Ngo ndagusayidi yangu ricimuka. Ngo ntabwo uri ikimuka kugira ngo usayidi. Iki kibazo cyo kuvugwa kwa muganga. Nta bintu bituri mu mutwe. Umuntu waza kwisubira muzungu waza kudusayidira ubu yamaze kwisubirira iburayi abandi bazanye uragerayo bakakubaka kuzungurusha umutwe
ariko ntimwishura amafaranga kwa muganga bavurira ubuntu
mbere kwari batuvurira kubusa arakimu masera bazanye uragerayo akakubika karikire utagomba kubona
gute
amafaranga banciye ntayo ngomba kubona banciye idorari 120 nkanje w'umutwa ndazikura nta nishoboye nta nkoko mfite mu nzu ngo nagafata nkakagurisha nta ni dende ndabigenza gute dore nk'ubu ngubu nabuze n'isukari nteka icyayi mujyanire kwa muganga cyangwa nk'uturyo nteke mujyane
aba batwo bivuriza kuri ibi bitaro bemeza yuko iyo babuze amafaranga yo kwishyura serivisi baba bahawe z'ubuvuzi bahura n'ibibazo byinshi birimo no gukoreshwa imirimo y'imbaraga ndetse no gutemererwa gusohoka ibitaro
iyo twabuze amafaranga yo kwivuza baca batubwira ngo tufate rero umurima turime nkaho tutahajeje ngo nakuvunwa ngumwo ugasangana kandi aho ntako tufite imbaraga zo kurima ukareba abantu muhira babe batesekana n'inzara natwe tubonyine tukareba iyo turi
bababwira ngo mujye guhinga hehe
batubwira duhinge umwungumwe mu rugo mu rupangu nyine kwa mansera nimwe tuhinga twahinga nkuko tutahaheza rye bagwa ahantu ku musozi ihumye wakubitse cyo kumva none imbaraga ziraci tukavuga ta hantu menga ni gorupfu rwanjye bikasaba wirukire basi uvemo niyo mituwere ni ukabuye heze kuyivura kwa kandi byasaba utorotse bakavuga ati nikujya kumuhiga na polisi ujya muntu yatorotse tumubone tumusubizemo bakaba polisi kamiza kagutora kamwe gusubizira ya kumwe
naragiyeyo baramvura igihe mbuza amafaranga baranyururutsa ku gitanda aca nijyamira hakubutaka umunsi umwe ndacika bongera baraza kungarura bangarura bankura mwaka kazi ukanze kumusonge nongera nsubirayo nongera nkomanga y'ukundi kwezi bansira uko kwezi kose ndyamaha
ni bandi bakwishuriye
ntabo
barakubabariye
narimye umurima ndwaye mu bitaro
Sara bati nawe ni umutwa w'umukamanyula amya yuko mu gihe yaragwariye muri ibi bitaro bya Saint Joseph akabura amafaranga yo kwishura yategetswe guhinga umurima kugira ngo yemererwe gusohoka ibitaro
ke nari ngo yifishinda yuyu barabise ndamara ya meza yabiri ngenda ndakoreshwa fishwe na gatetera kukuboko fishinda yuyu niko rero nakora mbona mama bangira yimbabazi baza baramfasha masera ntiyabyemera nibwo rero arambyira gutya ngo wewe rero kutabyemeye ngo uzobyarira ngo wemeruze hekere muno ngo kubera ngo utakoze kuriya musozi uburangize ninzara nakantu namusaba kwisukari ngo wewe ngo ntasoka fishe mu rupango niko yambyiraga yarankoreshaga kubera kubura amafaranga
bari baguciye ngaho
bari banciye ibihumbi 150 n'ibice 3 niyo yari yanciye nibwo rero ndayabura arankoresha amakara 3 uwo murima noneho rero nkoze naniwe arambira ngo ningumemo mpaka nzobyariremo n'Imana zasaidiya mbona mama baze kunsaidiya turaharangiza
ku ruhande rw'umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Saint Joseph Kamanyola bahati Alice yabwiye ijwi rya Amerika ko umuryango w'ababikira muri Congregation ya Saint Franciscaine de Notre Dame du Mont ujya wishurira ubwisungane mu kwivuza ababatwa ndetse uyu muryango ugatanga n'amafaranga arenga hejuru ibitaro biba byasabye abagwayi gusa uyu muyobozi yemera yuko hari abatwa bahingisha mu rupangu rw'ibitaro iyo bakoze amakosa yo gukoresha magendo ubwisungane mu kwivuza kuko usanga muri abo batwa mu Kamanyola bamagaza abandi batwa bo ku mutarure ndetse no mu Burundi bakaza kwivuriza kuri iyo mitiwe saba batwa mu Kamanyola bonyine bataka iki kibazo cy'ubuvuzi ahubwo n'abatwa batuye mu kibaya cya Rusiza yitwa ku mutarure no mu Rubirizi nabo bavuga yuko bafite ikibazo cyo kutagira mikoro hagije mu kwivuza Vedatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye
tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugana muri Tanzania abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko bamu nkambi ya Nyarugusu muri icyo gihugu cya Tanzania bogarijwe n'ibibazo bitandukanye harimo gukoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi ni mu gihe bamwe muri bo bata amashuri bitewe no kubura ibikoresho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovine ukorera aho muri Tanzania yanyarukiye mu nkambi ya Nyarugusu ategura inkuru ikurikira
aboneka abana bakoreshwa ibikorwa by'ingufu mu nkambi ya Nyarugusu cyane cyane aho bimba amatafari gushomba inkwi mu mashyamba no kwiremeka ibintu mu isoko henshi uharenganye usanga abana bariko barimba bongera biremeka ibumba kujya aho bafyaturira mu nzira naho usanga abana biremetse imizigo y'inkwi barenze mu isoko naho abana ni benshi ukibaza umanya ubigira ko wariwo kimwe mu bituma abana mu nkambi bajya gukora ibikorwa bisaba ingufu kubera ababyeyi babo batabitayeho kandi bagaburira ibiribwa bike bigatuma biyumvira kujya gushaka amafaranga kugira bigurire icyo rirenza aba ni bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya Nyarugusu bahaye ikiganiro ijya Amerika
ibintu maze kubona dufate bijanye n'ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura uvuga yuko je namaze kubona abavyeyi beshi iyo abavyeyi beshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabarutwirya dukeyi abana bakarati eh mama ntiduhaze wa muvyeyi agashatwa inkoni ho girango abongere ibiribwa akacha bakurita ivyo nizaje maze kwibonera n'amase yuwanje ugasanga umuvyeyi aranka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka 10 ngo genda gusenya ivyo ni maze kubona uko abana banyanyaswa n'abavyeyi nyarugusa ugasanga hageze isyatura rya matafari umumama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mu cyatura ngo matafari 500 ivyo namaze uko abana barenganywa inyarugusu
abo bana bakoreshwa bikorwa bibarenze benshi n'abataye amashuri abavyeyi bavuga yuko kubura amakaye n'ibindi bikoresho byankenerwa ku ishuri ari kimwe mu bibazo bituma abana babo bata amashuri kujya gushaka akazi
ntibyoroshe gose kuko turavye nk'ivyambagwa ndabona yuko imyengo ntishoro habema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumba bagashika nyene ka pumbagaye hanyuma munyuma naho ugasanga umuntu aranakenye n'isabune yo kukamesura nyagahuzo rero umbu ugasanga rero ntikoroherwa kuko urabona ntaho umuntu atarukira ntaho umuntu aja hirya hino hino ngo umuntu aronde icyo yo kwifashisha nzo ngorane duhura na twese
umwe mu bana yemeye guha ikiganiro cy'i Amerika avuga yuko ubuzima bubi no kutagira ababyeyi ni kimwe mu bituma bemera gukoreshwa akazi k'ingufu
ubuzima kandi ko buragumye kubera tacyo nifashije kana kimwe nifashije umanye rero kunyene n'amashuri nka
girangi puza kuyahiba kubera ta ubuzima takuye ibibazo nkunda guhura nabyo nuko atakintu ndonka aho nk'impuzu nk'iki ugasanga biragumye kuzironka kubera twe tudafise ababyeyi aho wifitiye basi ukabona umwe baramuguriye impuzu nk'umubanyi awa nao kafuga ati none jewe nka mama rihe au papa angurizo mozo nao kachusigara mubibatso
kubwizo mpamvu ishyirahamwe riharanira agateka k'abana mu nkambi ya Nyarugusu Save the Children ritanga impanuro n'inyigisho ku bavyeyi kugira abamenye indero nziza basabwa kurera abana babo n'uburenganzira bwo tuma abana batiyumvira kujya gushaka kazi aho kujya kwiga aba ni bamwe mu bambasaderi b'iryo shyirahamwe kuri micro z'iryo rya Amerika
wege ico tubaha nura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura muganga ukoreshe dufate nk'umuturira nuko uvuga ubugize nabe hamare wo mugihe duhaye impanuro abo bavye mugihe binaniranye naho uwo muvyeyi akananira nakumva izo mpanuro natwe hari hahandi dushatugira nte uwo muvyeyi duca dutanga raporo hama bagasha bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagasha bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza
twabonye yuko umwana afite uburenganzira bwo iga uburenganzira bwo gukora ibyo ashoboye uburenganzira bwo gukina n'abandi bana uburenganzira bwo kurya mu gihe aba bana batumbira abavyeyi turagira tukabwana abavyeyi babo bana nabo bana tukabereka tukabahanura ko bakwiye kubaha abavyeyi babo abavyeyi nabo bakunda abana babo kugira n'abana babo babakunde
ishyirahamwe Save the Children ibona yuko abavyeyi mu nkambi za Ndutanyaru gusura mutenderi bakwiye kumenya yuko ibikorwa by'inguvu bikinyiza agateka ku mwana bikamwekira n'akazoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo ushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa cumi nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turakigezwaho na Veniste Nshimiyimana.
Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi 981 perezida wa Misiri Anwar al-Sadat yarishwe. Perezida Sadat yishwe igihe yari arangamiye akarasisi k'indege zirwanira mu kirere hizihizwa imyaka 8 yari ishize hatangiye intambara ya Yom Kippur. Ibihugu by'abarabu birimo Misiri byari byararwanye na Isirayeli. Igihe yari amaze gushyira indabo ku rwibutso nibwo grenade ebyiri zaturitse, abantu bitwaje aro basimbutse baba mu ikamyo yari ihagaze imbere yaho Perezida Sadat yari yateguriwe, maze batangira kurasa mu bantu bari bitabiriye ibyo birori. Nubwo bwose hari abasirikare benshi bashinzwe umutekano kubera ibirori byari byabaye, abari bahari bavuze ko abagabye icyo gitero bashobye kurasa mu gihe kirenze umunota umwe nta urabahagarika. Igihe abasirikare barinda umukuru w'igihugu batangiriye kurasa, abantu barenga 10 baraho Perezida yari yicaye bari barangije gupfa. Abashinzwe umutekano bishe babiri mu bari bateye mu gihe abari bitabiriye ibirori birukaga bashaka aho bihisha. Perezida Sadat yahise ajyanwa mu bitaro bya gisirikare hakoreshejwe indege ya kajugujugu byavuzwe ko yitabye Imana nyuma y'amasaha 2 gusa ageze mu bitaro. Uburyo bateye babikoranye ubuhanga byatumye hari abakeka ko bari bafite abantu bakoranaga bari mu rwego rushinzwe iperereza babateye inkunga. Umutwe wise Independent Organization for the Liberation of Egypt tugamije kubohoza Misiri niwe wiyemeje ko wagabye igitero ariko nta gihamya kigize kiboneka. President Sadat amaze kwicwa abantu bagera kuri 700 barafashwe muri bo 25 baraburanishwa batanu bakatirwa urwo gupfa baranyongwa abandi 17 bakatirwa gufungwa no gukora imirimo y'uburetwa. Osni Mubarak wari vice president niwe wamusimbuye ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Anwar al-Sadat yishwe amaze imyaka 11 ku butegetsi yarafite imyaka 63.
Inshuti banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi na hatugisoreje tubashimira cyane kuba mwateze amatwi. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abadufashije kubagezaho ubuhanga bw'ibyuma. Wadufashije kwegeranya amajwi ni Macbeth Yabaro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho mwese rero tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose tunabararikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.